mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe nange Eugenia Mukankusi nongeye kubasuhuza. Radio ijwi rya Amerika muyumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Naho mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi short waves kuri metero 19 na metero 22. Naho ku rubuga rwa internet mwadushakira kuri www.radioyacu.com. Ikaze mwese mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba.
Dusavye iyo radio kwisubira ko ikabeshuza iyo nkuru ndetse ikanasaba ikigongwe kuri iryo bara ataraho. Dusavye ubutungane bw'u Burundi gukora ivyo amategeko aburekurira.
Uwo ni Alain Tribert Mutabazi, buramatari w'intara ya Kirundo mu Burundi, ubwo yasomeraga ijambo leta y'u Burundi rya leta y'u Burundi abitabiriye imyigaragambyo muri iyo ntara, aho leta y'u Burundi nyine ivuga ko amakuru ya BBC ari urukurikirane rwo gukwirakwiza ibihuha ngo bihora biboneka mu gihe hitegurwa amatora. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye harimo niyerekeye ibibazo by'abacuruza imyenda ya caguwa mu Rwanda. Turaza kuzigarukaho ku buryo burambuye mu kanya, ndetse na cya kiganiro kwa Nyaburunga ni mu kanya. Mube hafi ya radio yanyu. Amakuru yo mu karere tuyahere mu Burundi, mu ntara ya Kirundo. Abanyagihugu benshi bazindukiye mu myiyerekano aho bahamagariwe na leta yo kwiyamiriza ikimenyeshamakuru cy'Abongereza BBC. Mu ijambo rya leta ryasomwe na buramatari w'intara ya Kirundo, leta y'u Burundi ivuga ko amakuru yashyikirijwe n'icyo kinyamakuru ari urukurikirane rwo gukwirakwiza ibihuha bihora biboneka mu gihe hategurwa amatora. BBC isabwa kubeshyuza iyo nkuru, bitaba ibyo ubutungane cyangwa se ubutabera bugahamagarirwa gukora ibyo amategeko abwemerera. Inkuru ya mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Iremera ya radio BBC turagiyamirije.
Turagiyamirije.
Ubutungane bw'u Burundi.
Abitabiriye imyiyerekano yo kwiyamiriza ikimenyeshamakuru cy'Abongereza BBC mu gisagara cya Kirundo bagize urugendo rw'ibirometero vya baba indwi muri ico gisagara. Ni urugendo rwarongowe na buramatari w'intara ya Kirundo ari kumwe n'abandi bategetsi bavuka muri iyo ntara, uhereye ku mushikiranganji w'ibikorwa vya leta Jean Bosco Ntuzenimana. Mu itangazo rya leta ryasomewe abakoze imyiyerekano, leta yamenyeje ko imaze igihe ihanganye n'abashaka kudurumbanya igihugu kugira baburizemwo ukwishyira n'ukwizana. Amwe mu mayeri leta yavuze ko ariko arakoreshwa ni ugukwiragiza ibihu. BBC yiyamirijwe muri ubwo buryo kwireresi yasohowe ku itariki ya kane uku kwezi kwa 12 uyu mwaka. Ni ireresi ivuga ibijanye n'inzu yoba ikoregwamwo ihohoterwa ry'abatavuga rumwe n'ubutegetsi iri muri karitsiye ya Kinindo mu gisagara cya Bujumbura. Ihangiro ni ugushaka gushikana bamwe mu banyepolitike ku butegetsi batarushe, nk'uko bisomwa na Alain Tribert Mutabazi, buramatari w'intara ya Kirundo.
Ayo mayeri akaba ari iyindi nzira batoye yoba shikana ku butegetsi kuko batateguye abanywanyi babo kugira bazobatore mu matora yimirije yo mu 2022. Kandi muziko leta y'u Burundi itahengeshanije kubatera kamo ngo batahuke bitegurire amatora, abaronderwa n'ubutungane nabo bafatwe intahe ibakubite mu gahanga budasize inyuma na bamwe baronderwa kucaha cyo kugandagura nyenicubahiro umukuru w'igihugu wa mbere yitorewe n'abenegihugu Ndadaye Melchior n'izindi ndongozi nyinshi zamufasha kuyobora iki gihugu.
BBC yagirijwe ko itabikoze ubwa mbere. Leta y'u Burundi ivuga ko itangazwa n'ingene ico kimenyeshamakuru gisubiriye gukora ikosa nk'iryo kikiri mu bihano caherewe hamwe n'iyindi radio.
Muribuka iradio BBC isamiriza ko mu gihugu cyose bariko barimba ibinogo ivyo bise fosse commune mu kinofunofu zo gutamwa abatutsi. Ayo maremerentanya yabeshujwe bihagije kandi abenegihugu bagumye batekanye kuko bonyene bari bazi ko ivyo bivugwa ari amaremerentanya, ari ikinyoma cyambaye ubusa. Inyuma yaho leta twitoreye ifatiye ingingo yo guhagarika amaradiyo amwe amwe mvamakungu nka RFI na BBC gusubira gusamiranira ku butaka bw'u Burundi kuko ayo maradio nyene yari yagiriwe n'icyaha cyo gukwiragiza amakuru atatohojwe wamengo byaheze twibagira ko abakurambere bayamaze bati ingeso iraraba niwe
mu gihe cyo kimenyesha makuru kitobeshuza iyo nkuru leta y'u Burundi isaba ubutungane gukora ibyo burekurirwa n'amategeko
leta y'u Burundi iratangazwa nayo maradio wo kwibaza ko aho yakoramwe ari bakaruhariwe mu gutohoza no gutangaza amakuru asesanguye ariko ugasanga bariko bakora umwuga wabo mu ntumbero yo gucafuza no kuremenanya gusa dusavye iyo radio yateguye kandi gashira mu ngiro iryo remenanya kwisubira ko ikabeshuza iyo nkuru ndetse ikanasaba ikigongwe kuri iryo bara ataraho dusavye ubutungane bw'u Burundi gukora ivyo amategeko aburekurira.
Muri iryo tangazo rya leta byasomewe abitavye imyerekano yo kwiyamiriza inkuru yashikirijwe n'ikimenyesha makuru cy'Abongereza BBC leta igabisha ibindi bimenyesha makuru ivyo mu Burundi canke ivyo hanze kwiyubara kugwa mu mutego nk'uyo ivuga ko BBC yaguyemwo. Iryo tangazo risozera rihamagarira abanyepolitike bahunze guhunguka abarondegwa n'imitahe mpuzamakungu bagasabwa kwemera ko intahe bakubita mu gahanga mu kirundo mu buraruko bw'u Burundi. Jean Bosco ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika. Mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo. Mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,320 kilohertz 15,675 na kilohertz 17,730. Ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,630. Mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,466 na kilohertz 17,530. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Amakuru y'Ijwi rya Amerika rero tuyakomereze mu Rwanda, aho abacuruzi b'imyenda ya caguwa bakorera mu masoko hatandukanye yo mu karere ka Rusizi mu burengerazuba bw'igihugu batavuga rumwe n'inzego z'ubutegetsi ku byemezo zibafatira kubera ubwo bucuruzi. Abo bavuga ko abashinzwe gusoresha babasanga mu isoko bakabatwarira ibyo baranguye kandi baba babisoreye. Icyakora ubutegetsi buvuga ko imyenda butwara ari iy'abazunguzayi bacururiza mu mihanda baba bayinjije mu buryo bw'amagendo. Ni inkuru y'umunyamakuru wacu mu Rwanda, Temistokere Mutizima.
Hashize imyaka irenga ibiri ubutegetsi bw'u Rwanda bufashe icyemezo cyo guhanika imisoro ku myenda n'inkweto byambawe bizwi nka caguwa mu gisa nko guca intege itumizwa ryabyo mu mahanga. Ni ingingo itaravuzweho rumwe haba imbere mu gihugu ndetse no ku ruhando mpuzamahanga. Na n'ubu hirya no hino mu gihugu rero haracyagaragara ibibazo bishingiye kuri ubwo bucuruzi bwa caguwa. Nko mu karere ka Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda, abakesha amaramu ku bwo bucuruzi baravuga ko bakomeje kubangamirwa n'inzego z'ubutegetsi zibasanga mu masoko zikabambura ibyo bicuruzwa kandi baba basoze.
Harya badusanga nk'hariya nyine hari adukorera ku bitara bakamanura imyenda yacu bakayitwara, kandi twebwe buri kwezi baraza kadusoresha tugatanga n'ibihumbi 60 by'ipatante ku mwaka. Mese nimba bitemewe kuki tubisorera cyangwa nimba bitemewe batuzana ibyemewe aba aribyo ducuruza.
Nasoze natanze umusoro, namara gutanga umusoro hano dusora 5 ku kwezi bakaza bakabitwara nkabura hepfo na ruguru badusanga no mu isoko bagahambira byose bakagenda.
Abo bacuruzi bakorera mu masoko atandukanye muri Rusizi bavuga ko nibyo bacuruza ubutegetsi butabyemera butakabaye bukomeza kubasoresha kuko ari ukubateza igihombo.
Wenda ruko mwatuvugira nimba wenda se no mu isoko bitemewe kandi bakaza kudusoresha, wenda mwavuga ati ni forode turajya tuza tuyitware duhombe ariko batadusoresheje. Urumva kuri amafaranga wamara kuriha mundi mwanyu gatahira nta nitike nutwo wacuruje wenda batari baza kugufata tukabura dusoze. ugatarono nani jumbo ufite cyo gutega
ubutegetsi bujya guca imyenda n'inkweto bya caguwa zimwe mu mpamvu bwashyiraga imbere harimo yo guteza imbere inganda zikorera imbere mu gihugu nyamara abacuruzi bagaragaza ko nanubi bijyanye n'ibikorerwa mu Rwanda byakabaye bisimburizo caguwa bitabageraho aha muri Rusizi
batubwira ko made in Rwanda ikora ariko rwego kugira tubone imyenda yaho nimba bikorerwa Kigali ntago tubizi ntago tubibone ni Rusizi twebwe
aho nategereje nimbi yo made in Rwanda zange navuze n'amapantaro cyangwa amajipo cyangwa icyo cyawe cyo nabonye ntarahira ni ibikapu nibyo nabonye made in Rwanda
nahake bibonetse kandi abaguzi barakinubira ku biciro byabyo bihenze cyane ndetse bidahura n'amikoro ya benshi muri bo
ntago tunganya imbaraga cyangwa ubushobozi ubu niba mfite 500 yanjye njobora kuza hano nkabona umupira wo kugira ute kwambara hari ufite 5 cyangwa rufite bingahe nakabona muri muntu mukiciro cye wende myenda bayidukoreye nayo igiye ingana nuko abantu bagiye banganya ubushobozi nabyo byadufasha murakoze
nanje gushaka umwenda wo kwambara hangahana nazanye amafaranga 5000 pe kandi myenda ndayibonye ubu ndatashye mugiye nari kujya hari anaguri pantaro ni pantaro imwe nakugura ako nabasha kugura ipantaro ebyiri nkumva mwenda mwadukorera ubuvugizi kuri iki kintu kijyana na made in Rwanda bajye bayisohora nyine iyo myenda iri ku giciro ku buryo buri wese yakwisangamo
icyakora inzego z'ubutegetsi muri Rusizi zo zirahakana ko abacuruzi bacagu wabakorera mu masoko baba bamburwa ibicuruzwa byabo Bwana Kayumba Efremu yobora aka karere ati
ibyo navuga ko nakuri kurimo kuko imyenda dufata mu nzira tukayambura abanyirayo niba abandi bacururiza mu nzira babazunguzayi kubera ko nibo batarasoze ariko abandi bafite ibitanda bakorera mu masoko baba banafite n'ibyangombwa aho bayiguriye uba bangabo rwose umutekano wabo urarinzwe 100% kandi niyo dufata abandi babizererana hanze tuba tugira ngo turinde babandi binjije ibicuruzwa mu buryo bwemewe n'amategeko bakabangamirwa n'abandi babizana bitasoze kuko birumvikana bagurisha ku giciro gitoya noneho abandi basoze bakabora abakiriya abatarasoze bibyinyereje imisoro ugasanga nabo bari kuzamuka cyangwa se bari gucuruza cyane
kuva mu kwezi kwa 7 kwa 2016 nibwo ubutegetsi bw'u Rwanda bwafashe ingingo yo guca intege itumizwa n'icuruzwa rya caguwa aho imisoro yikubye inshuro zirenga 20 zimwe mu mpamvu zashyizwe imbere zirimo izijyanye n'isuku ndetse n'ubuzima bw'abaturage ariko kandi hakabamo no guteza imbere inganda zikora ibyambarwa z'imbere mu gihugu no mu karere gusa kugeza ubizo ntizirashobora guhaza isoko haba mu bwinshi ndetse no mu bwiza bw'ibyo zikora ngo bijyane kandi n'ubushobozi bw'umuguzi iyi ngingo kandi yatumye u Rwanda ruhagarikwa mu masezerano yoroherezaga bimwe mu bicuruzwa byarwo ku isoko rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika azwi nkaguwa mu ndimi z'amahanga abategetsi bavuga ko n'ubundi inyungu rwakuragamo zitagera kuri 1% by'ibyo rusanzwe rukorana n'icyo gihugu Demistocre Mutijima ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10. Mukomeje kumva rero radio yanyu ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ubu noneho ni umwanya w'ikiganiro kwa Nyaburunga
kwa Nyaburunga kwa Nyaburunga
kwa Nyaburunga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika
kwa Nyaburunga havugirwa ibyereke politike imibano intwari bereye umutekano n'ibindi
kwa Nyaburunga gihijambo abarundi bo mu migwi itandukanye
kwa Nyaburunga ni misi yose kuwa gatandatu no kuwimana isaha 12:15 zo kumugoroba kwa Nyaburunga
kiremeshejwe na Jerome Niyonzima
Ikaze ni gwanyu bakunze ibiganiro vya radio ijwi rya Amerika na cyane cyane mwebwe mudatangwa kwa Nyaburunga muri kino kiganiro tugiye gushimikira ku vyerekeye gushira habona ukuri ku vyabaye muri kahise ku Burundi na kamaro kavyo mu kunywanisha abarundi Vyo tukabivuga mugihe muri no minsi yaherutse kuvyuka ifatwa ry'abikekwa nitohoza ku vidabaye mu 1993 aho mukuru igihugu Perezida Melchior Ndadaye n'abafasha biwe bagandaguwe abarundi bagasubira namwo maze amasinzi n'amasinzi akatikirira abandi bagahunga igihugu. Ino munsi rero muri kino kiganiro tukarabira hamwe nimba vyukuri ukuri gushobora gucigwa habona kuvyabaye muri kahise ku Burundi na cyane cyane ku magumu Burundi bwaciyemwo ntibigira ingaruka ku mubano w'abarundi. Turabira hamwe kandi cokorwa kugira ngo ukuri kugiye habona kuri kahise k'igihugu gushobore gufasha mu kunywanisha abarundi. Mu kubikiganino turi kumwe n'abatumire babiri. Honorable Adolphe Banyikwa numushinga mateka mu mugambwe w'abanama rimwe FNL. Honorable mwaramutse.
Amahoro cyane.
Sango muri kino kiganiro.
Bakoze cyane.
Rakoze nawe. Ubundi turi kumwe ni Honorable Fenias Nigaba numuvugizi w'umugambwe w'inzira guhemuka Sawanya Frodevu. Honorable mwaramutse.
Mwaramutse neza.
Sango muri kino kiganiro.
Mwakoze kudutumira daramukije na mugenzi wa turi kumwe ngaha. Naramukije ka abarundi mbere n'abanyamahanga bari kubatwumviriza.
Murakoze. Mu gutangura mbere mu mugambwe Sawanya Frodevu, Honorable Fenias, muri iminsi ariko harafatwa bikekwa ko bo baragize uruhara mu vyabaye mu 1993. Ku bwanyu uno munsi ibyo bintu birafite insiguro.
Ego iki kibazo ntitwagifatira cyane ku 1993 gusa kuko Burundi bwaraciye mu ngorane nyinshi. Haragiye habaho ugwimo gwabaye mu Burundi si gukora mu 1993 gusa ahano baha amatarika mwamwe ahambaye habagiye harabe ingorane mu kigihugu cyacu mu 1939 harabaye ingorane mu 1992 harabe ingorane mu 1988 harabe ingorane mu 1993 gushika mu 2000 harabaye ingorane nyinshi mu 2015 harasubiye kubizindi ingorane. Urumva rero ingorane zabaye mu gihugu cy'u Burundi ingorane
igihugu cy'u Burundi cyagiye gica mu ngorane
nyinshi. Hama rero mu 1993 umukuru w'igihugu nyine icubahiro Ndadaye Melchior yatowe atorwa n'abanyagihugu amatora bakumugaragaro arayatsinda intwaro ya demokarasi yaritanguye kugira ngo ishinge imizi mu gihugu cy'u Burundi. Hama rero inkozi z'ibibi baramugandagura kumva gusa ngo basubize demokarasi inyuma ntisubire kubaho. Rero abamugandaguye bari mu gandagwa nyina bafasha biwe bica birafata mu gihugu cyose abantu barasubira namu. Ibyo rero yarusha harabaye ibiganiro abantu barumvikana b'amasezerano yarusha barumvikana bati hakwiye kujaho umugwi uzurondera ukuri ku byabaye mu gihugu. Ariko ku 1993 ku byandadaye umugambwe Sawanya Frodevu mbere n'umujyango wa Maraso wandadaye baritwa twaritwaye urubanza ruja mu bucamanza kugurubanza rero twebwe ntituvuga ntikubwi wacu ntikuvuga ngo ruje mu by'umugwe kuvuka no kurekuranira kuko twikwasa ku rubanza rwaramaze kuja mu bucamanza butungane uretse ko ubwa mbere ubutungane butasha bwashatse guhenge ku rubanza turabyanka turunguruza. Ubu rero bako bavuga ati bari ko bararondera aba barabikoze twebwe muri Frodo bavuga ati ni barondegwe ariko ntihagira umuntu yovamwo aho hote kwa cahingarenganywe hakabemwo umuco umuntu wese yoba yaragize icyakora cyose uwari we wese
nabo sanga ari mu Frodo
twebwe muri Frodo ntikwigeze kwigisha ibyo bintu. Naho bari mu Frodo baragize uruhara mu byo kwica abantu yofatwa kuko niho ubutungane bwa buri ko barakora. Rero ntazogire mwana n'ikinono twe muri Frodo niko tuvuga abantu umuntu wese afise ibintu uvuga ibyo yakoze bijanye no kwica abantu abaganda ku mukuru w'igihugu nabisha abantu mu nyuma nabo nyene babazwe. Aha rero zinchatuje dusubira inyuma no kwiza ibindi byabaye kuri byagiye biraba izingwane
zakizamo
nabyo nyine amatoroza
ukuri kuja habona
ukuri kuja habona nabo nyene kuko abagihugu cy'umuntu cyagiye kiracha bibezo birebe ego
honorable Banyikwa avuza ati ukuri kuja habona si ku 1993 gusa ibintu byose byo babaje Burundi bigashira Burundi mu kaga ukuri kuja habona baba musanga FNL ni haja habona ukuri hari bihaba bibagaruka ko namwe
makoze kwico kibazo nibaza ko twese turabarundi ivyabaye muri kina gihugu ni byinshi cyane kandi nibirebire nibaza ko ukuri uko ariko kose ni kumwe kukwiye kuja habona kandi bitagenze uko nibaza ko muri kazoza kina gihugu bizokigora kubaho canke ariko baravuka muri kazoza bizobakora kubaho bamuvuze muti abFNL ari bizo bafata n'ubutungane icyo twari kutugwanira cyaragaragara kwari ukuri hanyuma ubutungane bwakora bwakora neza to buhengamiye je neza ko atakibazo hanyuma ibyabaye kuri nyakubahwa Ndadaye Melchior byatubabaje abarundi twese kuko uravye atowe mu mezi atatu ukuntu igihugu cyagitanguye kumera byari ibintu byiza rwose cyane rege nibaza ko ahubwo abatumye nyakubahwa Melchior Ndadaye abakora bijya bintu baratwiciye intumbero y'iterambere ya kino gihugu
yavuze ati kwabaye gusubiza inyuma demokarasi
rwose cyane
nawe uciyongera ko n'iterambere
si si demokarasi gusa kuko je ndibwa ko nari ku ishuri nace mpeba kwiga n'abandi benshi baravye kwiga abandi barahunga murumva ko hapfuye ibintu byinshi cyane demokarasi hapfuye iterambere ry'igihugu n'ibindi bindi byari gukurikira kuko hari intumbero nziza cyane ego mese na mufrode ariko je natoye nyakubahwa Melchior Ndadaye kuko yarafite imigambi myiza kuri kino gihugu
niba mufrode uri wari umuporoni
oya aho nari ndi hose nari umurundi
bana kuvuga ko ari umuparipehutu
ariko nibaza ko hagati yacu twese hari ukumvikana ko tuzi gutora kugira ngo tubabe ko ibibazo byari mu gihugu byoterega umuti ariko siko byagenze hari gufata umurongo wo gutora umuti byaciye biyangana
none ku bwanyu murumva ngene Uburundi no munsi bugaruka ku byabaye 93 inyuma y'imyaka 18 inyuma y'imyaka 2025 bibaye
ahubwo baratevye jewe nibaza ko nta rubanza rubora ariko kandi ubona abantu bakoze ibara bariko bagendagenda hirya no hino ko bigombe urumva ko ari agasuzuguro na cyane cyane agasuzuguro ku ntwaro ihari ikwiye gusubiza iteka ubutungane ubutungane nabwo bugakora budahengamye kugira ngo butore ukuri aho kuri kugira ngo abantu dushobore kubandanya iterambere ry'igihugu atabazo bihari kandi kanatsinduravye abarundi hagati yabo bwoko butandukanye nta kibazo kihari uretse abantu bafise ije abashingira ko kugira ngo bashobore gukora ibitari byiza mu gihugu
abayifata nko kugomba kwihora abatutsi cyangwa kubarenganya nta ishingiro bifise
bujugiye ije no hino karaba abahutu n'abatutsi n'abatwa barabanye ntangora ariko hariho rero utubazo turi hejuru cyane cyane abantu bateye imbere mu bwenge abantu bize nibo bafise ibyo barondera bagaca kureje abantu bo hasi bakabateza ibibazo uravyo uriko uravyiga neza niko biri
ubu rero bashize habona ukuri nimwasanga harimo n'abanama rimwe bafatwa n'ibyo bintu mwe mugira muti uko ni kuja habona
jewe ukuri ni kumwe ni kwabo kukuri kushoye kuja habona tuzovyemera
Honorable Feniasi isabanya Frodebu hariho abanyuzamwe bakayagiza ko kijya gihe ishobora kuba nayigize uruhara mu iganda gubajya abarundi bakurikira urupfu rwa Ndadaye Melchior uko kuri aho kuzira nti kubahitana
abayagiriza urumva nabayagiriza nta butungane ntiburakora ubutungane nibwakora bukerekana budahengamye umuntu wese afite icyo yakoze muri Frodebu ntidutinye ubutungane dutinye ubutungane buhengamye nibwo budutera ubwoba mbwa butungane kuko muri demokarasi niryo jambo rihamba niryo wubakirako twe ntidushobora kuvuga turi imbere demokarasi tudashyira imbere butungane umva rero ubutungane mugihe haboneka ubutungane bwiza budaca urubanza kuri telefone budaca urubanza kubera barubwiye ibi nta ngwane nimwe kuri twebwe batohoze hamo wazokwegwa n'icyaha ahanwe hakurikijwe amategeko hatakurikijwe ngo ngujyane dusange uyu mugambwe ngujyane dusange uyu bwoko ngujyane dusange iyi ibi barabe gusa icaha bahana umuntu bakurikije icaha yakoze
nyine kubera iki ibindi bya ibindi ayani mabi yashikiye Burundi mugira muti yo njya muri wa mugwi wo gushyira abone kuri no kunywanisha Abarundi mugaba hageze ku kibazo cya Ndadaye Melchior mugaka mugira muti ni hakuri ubutungane
ega urundi rubanze rwamaze gushingwa uyu mugwi Severe ntiwaje gusubirira ubutungane twe twaramaze gushingisha urubanza ruri mu butungane umva rero Severe nubwo yoze ntiwaje kuvuga ngo ngibyari muri mu butumwa tutabikuyeyo aho ho ubutungane bwa bwacu bwatswe ijambo twebwe rero ibi bimwe bitage mu butungane tuvuga duti Severe nitohoze ariko cyagiye mu butungane twebwe duti ubutungane nibwo kunatwa umuga musanya Frodebu waritwaye turindire ku rubanza rucika urumva rero twebwe ayandi mabi yarabaye hamwe nta barose ngo yitwa akiri mu butungane mugabo nawe turavuga duti abayakoze bamenyekane kuko muri Severe uretse ko ubu gusa bakuyemo ikintu cyari gihambaye hagasigara ibintu ubona gusa by'ibikanganyoni
bakuyemo iki
ikintu cy'ubutungane ntikirimwe kandi aricyo gihambaye
uvuga duti bakuyemo bani bande bakuyemo
none abahinduye amategeko Nwabonye ko bahinduye amategeko abandi batuye cyatuvuga ubutubushira ku butegetsi wabuhari cyo ikigiye iyi none urumva rero ko bakuye muri gajambo ry'ubutungane haje bagize nabe kuko nuyo azokwagirizwa yakoze ibi bintu mu imyaka yinde yamabye yugushyagikije yakuye gujije imbere y'ubutungane nawe nyene nta kuvuga ngo harimo byo guharira nabyo kivunga eka umuntu yarakoze icaha yohanwa
Honorable Manyikwa kubona mu gwisevere mu gwo gushira habona kuri no kwinywanisha barundi haravuyemo inkingi y'ubutungane Honorable Finance avuga ati ubutegetsi bwarakuyemo iyo nkingi mwewe murabishima
bon nibaza ko Severe fise sa mission mabonye ko bayongeye nikiringo ku cy'imyaka guhera imbere yuko twikukira gushika muri demere kombye si nibuka neza nwaza ko icy'ubutungane kivuyemo atacyo byofasha kuko ndazi ko nibakora bagashikaho bageze ko ubutungane bateze kuzokora ko budakoze abakoze amabi none byogenda gute kubwira naka ati ngirira imbabazi narakoze ibi ngirira imbabazi narakoze biriya umva ko bitaba bihagije hobaho kurondera ibyabaye bakabishira habona hanyuma abantu bakabateranya nimba naka yifuza ko bamutunganiriza ifuka mutunganiriza ko bitagenze uko muri kazoza bizotereke ndeke bazo nibaza ko batabukuye ko batabukwemo nko kubukuramwo hari impamvu baba barabibaza
bira bari mu butegetsi ubundi bazokurikiranwe
sindabyebaza kuko nabo yabekwamo kurikirana Nyaza kiri president yabazo katazokwirekera.
Urakoze cyane.
Kwa nyaburunga.
Ahani uharangiriye igice cy'ambere cy'akino ikiganiro. Ndagushimire Honorable Adolphe Banyikwa nibutse ukuri umushinga mateka umugambwe FNL w'abanamarimwe. Wakoze kitaba kino kiganiro.
Makoze namwe ndabashimiye no hanyuma tuzokwitaba.
Urakoze ndagushimire nawe Honorable Phineas Nigaba nibutse ukuri umuvugizi w'umugambwe w'inzira guhemuka Sabanya Frodebu. Wakoze kitaba kino kiganiro.
Yego. Mwakoze kudutumira turabashimiye
nongere nshimire wo bahisemo kudukurikirana ndabipfurize mwese kuranirwa mu banyu no mu vyanyu naho butaha
kwa nyaburunga
cari kirameshejwe na Jerome Niyonzima
kwa nyaburunga ni misi yose kwa gatandatu no kuwimana isaha 12 n'iminota 15 zo kumugoroba
kwa nyaburunga ni kuri radio Ijwi rya Amerika
Tushimire rero Jerome Niyonzima kuri iki kiganiro kwa nyaburunga hari nacyo kandi dusorejeho ibiganiro twari twabateguriye kuri iyi saha tubashimira cyane mwese kuba mwaduteze amatwi kwa mwahisemo gukurikira radio yanyu ku buhanga bw'ibyuma yari engineer Nelson Robs yarafatanije na Geoffrey Mutagoma kuri mikro hari Eugenia Mukankusi mugire rero ibihe byiza mwumva ibindi biganiro bya radio yanyu Ijwi rya Amerika mukurikira kuri FM 88.3 FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda naho mu Burundi mukatwumvira kuri metero 19 na metero 22 ku mirongo migufi naho ku rubuga rwa internet ni wa3@radioyacuvewa.com mugire ibihe byiza